Rumba, de la Disgust de América. Radio ya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bari hirya no hino mu birorero bikikije Washington DC. Mu Burundi, abanyapolitiki barindwi bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bazatangira kwiyamamariza ku wa mbere w'icyumweru gitaha.
Abanywanyi bariho, murabona yuko intonde zimaze kwemezwa mu ntara zose, mu makomine yose, urumva rero n'umukuru w'umukuru w'igihugu agabasenetona uzokwitoza mu nzego zose z'igihugu.
Uwo ni Gatose Ndimo, vice perezida wa mbere w'Uburundi, akaba ari nawe uzahagararira ishyaka UPRONA mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe tariki ya 20 ukwezi kwa gatanu. Mu Burundi aho kandi, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aramagana kutihanganirana mu bya politike, naho mu Rwanda turababwira uko abaturiye umupaka ruhana na Congo bahangayikishijwe n'uko abakora magendo babakururira virusi ya corona. Tugumane ni mu kanya gato. Amakuru yacu tuyaherekwe hirya no hino ku isi, dutangire muri Tanzania, aho Perezida John Pombe Magufuli yasabye amahanga guharira ibihugu bya Afrika imyenda byafitiye kugira ngo bifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Magufuli yateye ako kama ku munsi wa gatatu. Gushika ubu abantu 284 nibo bamaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona muri Tanzania. Abategetsi b'icyo gihugu basavye abanyagihugu kubahiriza ivyerekeye isuku kugira bigabanye abandura umugera wa corona. Yamara Perezida Magufuli yari yamirije gushika ubu akama ko gufata ingingo yo kuziririza ababa ku mugwa mukuru Dar es Salaam kuva mu ngo zabo. Perezida Magufuli avuga ko umugwa mukuru Dar es Salaam uri mu kivuko, yavuze ko igice kinini cy'amafaranga leta yinjiza mu kigega aba mu gisagara cya Dar es Salaam, ko kubera izo mvo badashobora guhagarika imirimo muri icyo gisagara. Yasabye abanyagihugu yamara kubandanya gufata ingingo zo kwirinda kwandura umugera wa corona. Yatangaje ko ibihugu byo muri Afrika bidafise uburyo nk'ubwo ibihugu by'i Buraya mu bijyanye n'ubutunzi. Yasabye by'umwihariko ibanki y'isi yose yemeye guha amadeni mashasha ibihugu byo muri Afrika gufasha ibyo bihugu guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona. Yatangaje ko aho gutanga ayandi madeni mu ntumbero yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona, ibanki y'isi yose yotegereza guhebera amadeni ibihugu bya Afrika biyifitiye. Tanzania ikoresha $300,000 y'amadolari ku kwezi gutashe agenewe kuriha amadeni yayo. Amadolari agera ku 90,000,000 muri ayo akaba arayarihwa ibanki y'isi yose.
Urakoze Fidel. Tuve muri Afrika tuze hano muri Amerika, aho abanyamerika bafite ubwoba bwo kujya ku kazi kubera ikibazo cya virusi ya corona, nyamara abatazagasubiraho bakaba bashobora kutazunganirwa na leta. Eugenie Mukankusi nibyo tubwira.
Abazi muri Amerika bazanga gusubira ku mirimo kubera ubwoba bwo kwandura virusi ya corona, bashobora kutazahabwa amafaranga y'ubwishingizi bw'umurimo nk'uko abayobozi muri leta n'impuguke mu by'umurimo babivuga. Abakozi bo muri leta zibarirwa bahagaze biturutse ku ngamba za guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Nko muri leta ya Georgia, hakurikijwe itegeko rya guverineri Brian Kemp wo mu ishyaka ry'abarepubulika, amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye azafungura ejo kwa gatanu. Ayo arimo hakora ibikorwa byo kogosha no kwita ku misatsi, ari imyitozo ngororamubiri, asukura inzara n'atimanzi ku mubiri, ndetse n'amaresitora. Leta ya Carolina y'Epfo nayo yemereye abacuruzi kuzafungura ku wa mbere. Iya Texas n'iya Tennessee zavuze ko zizoroshya ingamba muri ibyumweru biri imbere. Nta n'imwe muri izo leta izaba yubahirije amabwiriza agomba gukurikizwa Perezidansi ya Amerika yatanze mu birebana no kongera gukomorera abantu bagasubira mu buzima busanzwe. Perezidansi ivuga ko ibyo bishoboka gusa nyuma y'ibyumweru bibiri imibare y'abandura virusi ya corona igabanuka.
Dushimire bagenzi bacu Eugenie na Fidel batugejejeho amakuru ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu yahamagariye intara zose kwegeranya imfashanyo yo gutabara abantu bagera ku 30,000 basenyewe n'imyuzure. Imvura imaze iminsi igwa yujuje uruzi rwa Rusizi rugabanya Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, maze rusenya amazu, urutwara n'imirima. Eloge Weleka neza nibyo tubwira
imiryango yatejejwe zabo kiratsemeke yaronse amahirwe yokuja kwa kindaro mu duce tutakubiswe n'imyuzura yatumye uruzi rusize ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara Chaussée d'Uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura n'igisagara cha Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo aba bagizwa hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icyefo cha ruguru
turakenye ifungurwa ibyombo byatwawe ari byinshi ibyambagwa byaranyitse n'amazi menshi nta kintu na kimwe noneho twikora
amazi naho twateye ibintu amazi nahene yarahateye byaraba biharage bihe biharage bihetseyo ibyombo byaboreyeyo nta hantu naho dufise duti ahubwo inzara higiye kutwica n'uturi mu zindi twakuyeyo amazi ace yuzura abamenshi aha rero turagowe n'icyo tujya niza niza kutuliro dushinzara kwa kaburimbi nkaje we nagiranze kuba ibiharage nateye nababuye ati amazi agera he agera iyo hejuru ntiworo ntiworo banguro ho na kimwe
ehe tujye gwaha ugiyeyo ajye gwaha ibijumpu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tujye gushira ahubwo emwe sinzi giye kubaho gute nyene ko ari gupfa ubu n'ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimburwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntitugira kepfo cya ruguru ubu ho nyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuriye ubusahani bwose hari gihe uwajabura agasahani kamwe nibyo nukuri tugiye kubaho nabi
abanyeshuri nabo mu gihe gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri cyatanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga byigana
ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe yaratwawe ibintu byose byatwawe n'impuzu tujyana ku ishuri zose zaraguye ko n'amatafari nakuva ku wa menshi turagana ku ishuri ntabwo turonke ibifungurwa byiza nawe tubikura
bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera ikibanza babaregeranijwemo kugira ngo birinde indwara bashobora kuhandurira
mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacu
mu kurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye imfashanyo umwe wese uhereye kuri arenga iyome bunyoni y'umutekano afatiye ku camukoze ko kurusha
turamire na cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka gahengo abavyeyi nabo nta kundi turaba turatubize mugo abana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato 330 y'amata beni karato 113 z'ibisuguti
Pascal barandagiye mugenzi we w'intwaro yo hagati na wati
novuga mukanyi sase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganyi bwo gufatara mu nda amatoni 28 y'umuceri ntacyo kazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo
urwo rukundo yarushimangije akarorera
twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi babaye ko byarabaye n'ahandi abarundi iyo twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana mu nda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe sashoboye kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo
uko gushyigikirwa uyu mupfasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe cy'imvura nk'uko bikunze kuba ku baba hafi ya Rusizi buri mwaka
kandi tugaca dusaba ko leta yadufata mu mugongo mu kudukorera urwo Rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyine amazi kugira ngo ntazoyengere kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura
imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse ko yatumye n'ikiyaga Tanganyika kirenga inkombe amazu n'ahakorerwa ubucuruzwa hakarengerwa ha Bujumbura no mu ntazumanuko bushyira uburengero no muri karitsiye yitwa Kajaga hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Mercure Ndadaye imiryango myinshi byabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere yo gutaha mu ngo zabo nk'uko bamengo bariko bajabutswa inzuzi cyangwa imigezi nyezina hirya mu ntara ya Bubanza hitwa Kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu arenga 30 n'ishuri rimwe byarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na irononekara ku birometero hafi 16 uvuye mu Gatumba naho mu muji wa Uvira muri Kongo n'imiburiburi abantu 46 barahitanwe n'imyuzura mu ntango z'iyindwi Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika.
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu mu Rwanda n'uwa Goma muri Republika Demokarasiya ya Kongo aho abaturage batewe ubwoba nuko abashumba bakora magendo bashobora kuzana icyorezo cya corona kuko binjira badapimwe. Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye iyo nkuru.
Imbogamizi abaturage dufite ni imbogamizi z'ibiraro bitatu, ikiraro cya Egide, ikiraro cya Rutayisire n'ikiraro cya Cyeto, kuko niyo ndiri y'abantu bambukiramo, ari abagenda ari n'abagaruka. Aho umuntu anyura ni naho magendo inyura.
Uyu numwe mu batuye mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu atuye muri metero nkeya cyane uvuye ku rugabano rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibi bice uhasanga ibiraro byinshi ndetse bimwe byegeranye cyane naho abasirikare barinda umupaka bari. Abatuye aha bakavuga ko ushaka kwambuka no kwambutsa ibintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko anyura kuri aba bashumba bafite ibiraro mu mupaka neza.
Hari ukuntu usanga poste y'abasirikare nkaha ahindiye hakabamo nka distance ya kilometero cyangwa metero 800, noneho ha hagati n'abashumba baba nibo bakorana nabo baratumwa bakishyurwa, noneho ukagira ngo baragira za nka ariko mu by'ukuri atarabi nka barimo kubera kandi kazi.
Haba hari imikoranire cyangwa se nk'akagambane bagirana na bamwe mu basirikare ku buryo babikora babifatanyije cyangwa se abasirikare babiza bakabireka?
Ntawamenya, ariko mu bigaragara distance yonyine ibirimo hagati irahagije kumushumba yanabikora wenyine.
Ikigaragara cyo ni uko ngo haba hari igihe areba umusirikare ku jisho akamuca muri humye akambutsa umuntu. Rimwe na rimwe n'abashumba ubwabo twakwicara bakigamba nabo ngo niyafande runaka uhari. Byumvikane ko uko baba bakorana n'ibyo twebwe tutamenya biratubangamiye. Cya mbere yuko ari nayo ndiri y'urumogi yo kandi bari abashumba bamaze gufata ariya mafaranga ibiyobyabwenge ugasanga muri karitsiye twabuze amahoro.
Aba baturage bemeza ko aba bashumba banashyizeho ibiciro bizwi byo kwambutsa abantu badashaka guca mu mipaka yemewe.
Byabanje ari ku 5,000 mbere y'icyorezo cya corona. Birazamuka nk'amakuru dufite ubu ngubu ni uko kwambutsa umuntu byageze ku 20,000.
Abo bashumba baza baje muri business yo gucora, ugasanga ahanini tubazwa amakuru ibyo tutazi. Abo babakoresha babazi ibyo bakora byabazanye. Buri munsi bafatwa bacyo urumogi, bicagwa, n'ibindi. Ni nabo bakora urugomo n'ubujura muri aka gace.
Abaturiye uyu mupaka bavuga ko impungenge ari zose, cyane cyane muri iki gihe ibihugu byinshi ku isi n'u Rwanda by'umwihariko byugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona cyanamaze kugaragara mu mujyi wa Goma.
Abantu ubona baduca umunsi ko n'ibirukanse no kumanywa na nijoro. Twebwe nk'abaturage ikintu kidutera ubwoba twibazanye igihugu cyagaragayemo corona virus. None usibye n'icyo hari ikindi kibazo kiba gikomeye, usanga benshi bakama bagatanga amata muri Kongo. Bagiye kamera umuntu yari we muhereza bazana kavido nawe rebe iri ya ishanga. Abaturage no twavuga ngo turabangamiwe twanakwandura mu buryo tutazi.
Aba baturage babwiye ijwi ry'Amerika ko gutandukanya umushumba nyawe n'uwiyita umushumba bigoye, bagakeka ko nabanyiri nk'ari inyungu babibonamo kuko n'abagaragaye guha amakosa batabirukana.
Nk'urugero umugabo bita Egide, uwo bita Rutayisire, yugerageje kubabwira ati ko mbona hari urujya n'uruza rw'abantu hano muri ibi biraro byanyu. Ni ukubera iki? Arakubwira ngo bose ni abashumba banyu. Nta n'ubwo baba baza barabanjuje. Twabibwira n'ubuyobozi bw'ibanze, babwira bashebuja, bashebuja bakavuga ngo barabirukana, ariko tukazategereza ko babirukana tukabihebe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buhakana iby'uko aba bashumba baba bambutsa abantu mu nzira zitemewe. Umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Ishimwe Pacifique avuga ko ntaho kubanyuza babona kuko inzego z'umutekano ziba ziri maso.
Abashumba nta bushobozi bafite bwo kwambuka kuko umupaka urarinzwe, hari inzego z'umutekano. Ngira ngo kandi n'uwagerageza guca muri bumwe wenda keretse uwaba arimo kuza, kuko abo ni bo twakiri ashaka kuza yumva ko kubera ko yagiye mu buryo butemewe n'ubundi hari abagenda bo ntabwo nzi ngo bashaka kunyurayo, kandi utashye nyine niwe gihita tubona kuko we bica tumushyira no muri quarantine site ngo dukurikirane kuko aho abavuye ntabwo tuba tuhizeye.
Uyu muyobozi avuga ko hari abantu hafi 60 bafashwe bambuka mu buryo butemewe n'amategeko bajyanwa ahagenewe kwakira abaturuka hanze bakahamara iminsi 14.
Barafatwa bazanwa kuko n'ubundi baba baturutse hanze. Abamaze kurangiza iminsi yabo bagera muri 58.
Bari barinjiye
ibisubizo byabo bikabasigati, hanyuma bakagira uko babazwa n'inzego zibishinzwe ko baba bakoze icyaha, hanyuma bagataha.
Kubwo abaturiye uyu mupaka hari hakwiye kongerwa abasirikare barinda umupaka mu rwego rwo guca akavuyo n'akajagari kahaboneka
hagati. Ntabwo ari cyane kusanga habereye inzego wenda z'umutekano kandi kubaharinda ariko kugera ku musirikare ni kuri cyane kibazo cyo mu mpaka kuko nibo bakorana n'abari abantu bamutse bintu kizaba gikemutse tusigara none umutekano nunanirana tubaze
ba Claude Ganza mu Nyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwi. Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe igira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 by'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Mu Burundi kwiyamamaza kw'abateganya kuzatanira umwanya w'umukuru w'igihugu kugiye gutangira. Mu rwego rwo kumenya ibizakurikizwa muri uko kwiyamamaza, Ijwi rya Amerika ryaganiriye na Vice Perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimo, hari nawe uzaba hagarariye ishyaka UPRONA muri ayo matora. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bariho murabona yuko intonde zimaze kwemezwa mu ntara zose, mu makomine yose, mugabane UPRONA uzokwitoza mu nzego zose z'igihugu. Kuvuga rero twebwe kuri umunsi aha iwacu tumeze neza asigaye
hari makenga canke intambamyi muba mufise muri iki gihe mu mugambwe UPRONA muzoserukira?
Twebwe gushura umunsi mugabane UPRONA nta mbi n'imwe, kuko twatanguye mu 2015 niko tukimeze. Abadasigana cyane cyane inzego z'umugambwe zirafatanye mu nda kugira ngo bitegure amatora y'2020. Iyo twagize kandi turashima ko yabizishoboze kugira tubishikeko.
Muri iki gihe mu mugambwe UPRONA hari indyane zikomeye aho igice cy'umugambwe kitemewe na Leta y'u Burundi eka kitemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati cyatangaje ko kizoshigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo mwebwe ntibateye amakenga?
Ndege umuntu ababesha asubira kuvuga ibingo mugabane na UPRONA, umugambwe udasigana UPRONA na mahoro mazima, nta gice, nta cya kane, nta cya munani, umugambwe udasigana UPRONA uri umwe uko usanzwe uri umwe. Ntawe uzazokwita umugambwe udasigana UPRONA. Abo rero abafise inambu yo kwica umugambwe udasigana UPRONA. Ivyo rero ni uburenganzira bwabo. Noba uri umunyamugambwe, ukuri umugambwe, ukavuga ati ngiye gushyigikira umugambwe w'ubumwe nuko uba wawuvuyemo kera.
Ivyo ntibishobora gutuma ukuntu umugambwe wanyu uzokwigenza amatora amajwi mu Burundi acagabanuka akizera ko kuronka intsinzi kakaburiramo.
Nimba twari twiteze kuri abo ayo majwi turayagura, kuko twebwe nta bwoba na bumwe, kuko abo dusanzwe tubazi bamyuko n'ubaruko nta ngorane.
Ikintu nibaza coba gituma indyane zitavana ku mugambwe UPRONA zihe?
Indyane ntizibona ishare gusa nta bindi.
Ikintu mubona coba giteye amakenga muri iki gihe, hari indyane cyane cyane hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urwaruka rw'umugambwe FNL, izo ngorane indyane zama zabaye gutara mu mitwe ntishobora gutuma igikorwa cy'amatora, reka amatora buca atangura mu kwezi kwa gatanu atazo kwizerwa n'abantu benshi?
Bireyeho nk'abarongozi nicyo tubereyeho, tuyo barongozi kugira ngo tume twa mama aho abashamiranye n'ibindi biri kumva ega abarongoye umugambo babitegeka nibagira banywanyi b'umugambo wo hasi batinya yuko ejo bashobora kuba batari muri ivyo bibanza bagaca bagira uko babishatse, ko jeno bamaze kuvugana n'umukandida wa CNDD-FDD akaba ari umwe mugambo CNDD-FDD siteje nawe wa munyanga mukuru arabaha arababwira uko bigenda mugabo ega hariho abanywanyi babaye indisipline bagize yabo twebwe abo rero baba bashaka gushikisha imigambo yabo cyangwa bashaka gushikisha imigambo yacu, kuko nta tegeko riba yahawe n'umukuru w'umugambo mugenzi n'ibindi. Ikibazo tubona ni uko hariho abajejwe intwaro bamwe bamwe cyane abakozi ba leta bamwe bamwe ha gukorera leta usanga baje gukorera umugambwe ijenje byononera igihugu ugasanga habuze gihanura habuze kiremeshe ikindi tubona cyo intambamye ni wa mugwiseni kuko uyu mugwiseni tuguma tubwira umwanya wose yuko wukwerekana ingimwe uzoshiraho mu bita abazoja mu biro by'itora kuko babari batanu amategeko nayo akavuga yuko umugambwe imigambo ubutandukane bw'imigambwe buteza kuboneka muri abo batanu ni ukuvuga rero hari imigambwe itatu ifite abanywanyi cyangwa ifite intonde mu gihugu cyose yoba iya mbere iyindi ikajyamo ibiri byisunze aho bamwe bamwe bazaba bakwiye gusumba abandi ntabwo niho amatora azogenda neza atawufite akarinkangamuhogo usinze agatsinda abarorerezi b'imigambwe babibonye abagarikiye amatora amabiriko babibonye hamwe baza kubara inkuru babonye
muravuze imigambwe itatu iyo ikomeye umugambwe wanyu ipfona uhagaze hehe muri abo bakandida bose indwi bazohigana
imigambwe itatu ikomeye mvuze yuko iyo imigambwe idakomeye tuyifate yuko yose ikomeye mugabo hari imigambwe yashoboye kuronka intonde mu makomine yose iyo ni CNDD-FDD iyiprona na CNR hariho n'iyindi rero itashoboye gukwiza hose iyo rero sinavuga yuko yorona zoza zigahindagura bivanye na hanze kuko uno munsi urabona abarongo umugambo uri ku butegetsi bamaze kugira intonde zazokora mu mabiro y'amatora cyangwa ugasanga abasisi bamwe bamwe bakajya mbere ko bakora imigambwe yacu bakavuga ati nimumpe amazina y'abantu bangana gutya ika siyova mumana gutya turazi amabiro y'amatora angana gutya twebwe nibatubwire tubategurire kuri biro y'itora imwe imwe yose ku buryo dutsinze bose barorera dutsinzwe ab'iwacu barorera iyo cyo tanga umwizero mu matora afite tubategura
muri iki gihe ukuntu ibintu byifashe murabona ko muri ayo matora igihe muzajyamo ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu ibizoshikirizwa n'uyu murwi se ni ibyavuye matora muzovyemera mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe
uno munsi nta gatotsi kaniya tubona twebwe tuzovyemera hanyuma mugabo sinovuga ngo tuzokwemera namwe kwivuga ngo navyo tuzokwemera kuvuga nuko noba niteguye kutavyemera twebwe rero tuzovyemera mugabo tukakebura uyu mugwi kushiraho ivyo vyose bituma abantu bose bavyemera
hari akunda gutangaza ko mu gihe cyose yabaye amatora mu Burundi imigambwe ibona ko ifite abanywanyi bake ica iyo nkora ikavuga ko amatora yibwe mu gihe ayo matora yoba nk'uko bitekanijwe ku igenekezo rya 20 ry'ukwezi kwa gatanu ibiza byavuyemo rero mwebwe uzavyemera
rebe tuzovyemera njye bituma tuvugira semi kugira ngo n'abandi batovyemere ni ukubwira ngo ikinyoma gikubitijwe ashashe babishyiriho abarorerezi babo basinde dusinde se dusinde babure
umugambi mufise inyuma y'amatora n'uyuhe mu gihe mutotsinda ayo matora
igihe tutotsinda ayo matora twokwitegura gutsinda ayandi
mu myaka itanu izokurikira
mu myaka indwi izokurikira numva tutashoboye gutsinda ntituzohesha kuko politiki imeze tuzokwituma dukora uko dushoboye kose kuri umugambwe witegura amatora yandi akurikira
muri iki gihe Burundi ujya gukoresha amatora hariho abantu batari bake bafite amakenga ko ikiza cya corona coronavirus bita covid-19 isirikaje isi yose gishobora gutuma ayo matora abamo intambamyi ugasanga nk'umuntu yoba yanduye uwo mugera abandukije abantu benshi kuko bazakoranira mu bibanza byinshi aho ivyo mwebwe nk'umutegetsi kuri uyu murundi ntibateye amakenga
twebwe nta makenga dufite kuko turafise ibombe ya corona hari abandi bafite amabombe yo guhonya abantu twebise amabombe ya corona yo guhonya corona hanyuma twebwe ikindi bamenya ni uko isabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tuzobikurikiza hanyuma abatora umwe wese azogenda gutora ukwiwe ntacyo kugerekeranya cyangwa guhekeranya tuzogira ukuntu bose batora wari umutekano atangorane hanyuma twe nibaza yuko gusa uno munsi imana yacyadukinze icyo kiza cya corona naho hariho abagwara cyangwa abagira gute turashimira n'imana kubona abari bagwaye barakize aramahoro
muri iki gihe mu minsi iheze hari urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta kira Burundi rwitwariye seni ruvuga ko uyo murwi ushobora kutuma amatora atagenda neza ijashikijwe nunani kiramwe bwe mu bivuga kuri
bivuga ko twatutegeje rugero kuko nabo tuzohiganwa kandi urumva ibyo bavuze bibigaho nyine twe twifuza kuvuga ibyo twebwe manga ku bwacu
umugambwe uba ubateye ubwoba muri iryo higanwa ririmo imigambwe ihindwi ni nk'uyuwe
kebe iyo twagira ubwoba ntayigana twojamo nta n'umwe duteye ubwoba iyo twiteguriye guhiganwa n'uwo ari we wese uribuka mu 2015 umbwira abarundi yuko ubutegetsi bukurirwa mu kazi k'amatora ubutegetsi budakurirwa muri barabara nibaza yuko abarundi batabikora hanyuma twebwe ntabwo wazifise n'umugambwe n'umwe itaboreka tukahiganwa tuhiganwe neza atangora
ayo matora azoba mu gihe abarundi batari bake bataye ingo zabo bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye byaba ibisangiye imbibe n'u Burundi canke hanze y'igihugu hariho n'abanyapolitike bari hanze batashoboye gutahuka ayo matora ku bwanyu azokwizigi
bo birababaje kubona tukiza amatora hari abanyapolitike bari hanze urumva abo bari hanze ntibakinye baba bakira abanyapolitike politike nashobora kuyikinira hanze politiki uyikinira mu kibuga uri hanze y'ikibuga ntushobora gukina politiki ubikunde nayo babwiva kera nabo bibiri akabanga kuva kera abari hanze rero bazovuga baruhe politiki azotambiye bayikinye muhira politiki iri hanze nibwoko urukino rw'umupira w'amaguru nayo vuva kera abakinnyi b'umupira w'amaguru bariko barakina igitsindo gitsindura indani naho uzoba uri kuri bande turusha ajya hanze ugafata umupira ukawushyira mu igori ntibyandikwa kuko uri hanze iyo tuzasaba yuko abo bose bazi abandi nabo bahunze babizenze si ubwa mbere abarundi bahunga cyangwa bagirane cyangwa amatora aba abarundi bari hanze nta kundi iyo tuza twifuza yuko duhindura ibintu kugira ngo tutazusubire guhunga umuntu n'umwe
mu gusozera icuka cya politiki mbona cifashe gute mu myaka itanu heze nko mu kwezi kwa kane muri iki gihe hari uruhagarara rukomeye cyane rwose mu Burundi ibintu mbona byifashe gute ayo matora azoba mu mutekano
nuko umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza yabisigiye abarundi nuko twifuza gutegura amatora abarundi bazokwama bayibuka mu buzima bwabo nuko twifuza gutegura amatora amakungu azotanga twifuza gutegura amatora atarimo agatosi twifuza gutegura amatora harimo amahoro n'umutekano naho zibana ziza kuba kuri nyuma y'ihembe mu bwo butumwa dushoboye kose tubasiye amahoro n'umutekano nibyo agatangaza kubona tubwira tujye muri kampani atangorane zijye mu gihugu atarutera umusungu wundi naho bo hasi ntibabigira mugabo urabona ko ari ku rugero urushimishije ku buryo n'izimurika rimwe dushaka rero n'aya matora batangaza abarundi n'amakungu
kandi abasabe mugire icyo mushikirije abarundi muri rusange ijambo mushikiriza abarundi muri kigeneri
ubwa mbere tubanza gushimira abarundi ubwa mbere ngiye nk'ikiganiro cyangwa cy'umukuru w'igihugu kuko imyaka itanu twayikoranye neza cyane rwose mu cyizere kandi mu bumwe mu budasa bwacu icyo ni cyambere cya kabiri ndashaka kubakeza ingene turi gutegura amatora azira injyana z'amacakubiri n'aho baba bashobora kuba bashaka kubishyiramo icya gatatu ndashaka gushimira abarundi ko bashyize umutima mu nda ngashimira cyane cyane abadasigana bo atabihuhusi byabashyiye umutima n'aho abasha nk'abandi bivugisha yabo barazi ijambo ry'umukuru w'umugambwe kandi baramaze kunyungura yuko umukuru w'umugambwe atari umuntu mugabo umugambwe ari abantu bose
Gaston Sidimo, vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radio y'ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane rwose imana ibahe
inshuti muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo ijwi ry'Amerika mbararikira gukomeza gukurikira amakuru yacu arambuye Samuel n'igice reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru aho baherereye mu ngo zabo ndi Jeffrey Mutagoma amahoro kuri mwese